cho muri Burundi. Humura Burundi.
Humura Burundi ni kiganiro cyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu cy'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu
biciye mu makuru atohojwe neza yireke ibitata byose by'ubuzima bw'igihugu. Humura Burundi
kiremeshwa n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu RPA
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini.
Ikiganiro Humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI.
Humura Burundi.
Mwenye neza nchuti na mwe bakunze ba RPA mkabana bakunze bekiganiro Humura Burundi. Kaze mmakuru ya RPA achamu kiganiro Humura Burundi. Mwereko mkiki ana kumurungu kwa mmenye wa RPA kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BE. Aya makuru kandi mnashura kwa ya ronskwa muvi sabzevi chie kunimiro akameye so kutera nya mirongi ni chenda ilana mirongi ni munani ilana mirongi tanu narimwe mirongi ni nakane ubusa kabiri mkasaba kumusha kuronskwa. Aya makuru amakuru kwa tegurie na yo akawagizu kwenye ngingo nguru zikurikira. Ingeso y'ubwicanyi ibiture no gukomirana hizunzwa moko n'abasirikare baturutse mubwira bindizwe muri ico gisirikare ni bimwe mu biteye isoni igisirikare cyo Burundi muri kino gihe. Muraza gukurikirana ibyashikijwe na bamwe mu basirikare aho banatanga n'umuco w'ibyokogwa. Umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi urabangamiwe cyane aho mu kiringo cy'ukwezi kumwe gusamenyesha makuru batatu bakubaguye bazira umwuga wabo. Abarongoye urundi rw'abamenyesha makuru ibeje basaba abagikorera uwo mwuga mu gihugu cy'u Burundi kwiyubara kuko ngo igihugu gisigaye kimeze nk'ishamba ry'ibikoko aho ikiruta ikindi gica gikimira. Amajambo ariko arahana ahantu wa kuma telefone mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania aherutse gushikizwa n'umukuru w'igihugu cya Tanzania John Pombe Magufuli. Arateye umutima uhagaze impunzi z'abarundi zahungiye muri ico gihugu nkuko muza kubikurikirana muri ano makuru. Bonfisi niyongere ni ringenda bashikize amakuru aca mu kiganiro muri Burundi yo kuri uyu wa mbere igerehezo rya 26 Ruhuma n'umwaka w'2018. Fabrice ndi mu rukundo nawe ari mu buhinga bw'ibyuma twese hamwe tuti ni musangwe ikaze. Amakuru twateguriye turahere mu gisata cy'intwari bereye igisirikare cy'u Burundi kizingamitswe muri ino minsi n'ububisha hamwe n'amabatandukanye ingeso y'ibiturire ugukumirana hisunzwe ubwoko n'imigwi abasirikare bagiye baturukamo kwinjira muri ico gisirikare. Ubwicanyi budasiba guhitana abasirikare b'ubwoko bwose hamwe n'ubwicanyi bukogwa n'ababasangiye umwuga ku mategeko bahawe n'abamwe mu bategetsi mu nzego z'igihugu. Ibyo ni bimwe mu byo RP iheruka guhishurirwa na bamwe mu basirikare bakomoka mu hari CNDD-FDD aho baserura umwaro bafite kubiriko birabera muri urwo rwego bakukira. Reka inkuru tuyibaze Janvier Nazwe.
Igisirikare cy'u Burundi kiri mu nzego z'igihugu zaseserejwe n'indyane zaturutse ku kiringo cya gatatu. Petero Nkurunziza yihagiye abanje guhonyanga ibyirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha. Uretse ko harabataye bakomoka muri ico gisirikare abicwa abatabwa mu mvuto abandi bakanyuruzwa bakabugwa irengero ingeso yo kugigiturire no gukumirana biragisibije muri ugo rwego rwahoze ruteye iteka igihugu cy'u Burundi. Ibyo ni bimwe mu bivugwa na bamwe mu basirikare bakomoka mu muhari CNDD-FDD bo mu bwoko bw'abahutu bakamenyesha ko batagishoboye kuguma bapfukera bongera barenza ko uruho rw'amazi kumabi ari karakogwa muri ugo rwego begukira bakavuga nyabuna ko bahisemmo kubishira ahabona kugira ngo bihagarare mu ntumbero yo gusubiza umutamana n'agateka igisirikare cy'u Burundi. Aha bakavuga ko bababazwa cyane n'ingene bamwe muri bo batangishwa ibiturire kugira ngo bashigwe ku rutonde rw'abarungikwa kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu byo hanze. Ngo bakababazwa kandi n'ikumirwa rikoregwa bamwe mu bo bakorana kandi undura abo basirikare bamenyesha ko bababazwa cyane na bagenzi babo bagandagurwa n'ababarongoye kandi basanzwe banasangiye n'ubwoko. Mu rukurikirane rw'ibinyegezwa bashize ahabona abo basirikare baratanga umuco kuri ibyo byose bifuza ko byohagarara.
Jean-Denis Nahazwe arakenuye kuri iyo myidogo y'abasirikare kuri uyu wa mbere, tubabwira ibijanye n'ibiturire mu gutuzwa amapete be no kurungikwa mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu makungu. Abasirikare binjiye igisodavuye mu Harisende DFDD ukiri mu ishyamba batumenyesha ko ibyo biturire bidacagura ubwoko ngo yaba abahutu cyangwa abatutsi batangishwa bene ibyo biturire kugira barungikwe kugarukana amahoro mu makungu. Uyu musirikare asanzwe ari intwazangabo mu gisirikare akaba yahinduwe amajwi kumbuza umutekano.
Ibijanye n'ibiturire ari ikintu cya mbere mubuze bijanye na promotion. Mu bisanzwe mu gisirikare ukuntu gisiye gitunganije, umusirikare wese no mu rwego arimo afise ikiringo amara yarangije icyo kiringo ciwe, atanakosa yakoze agaheza akaronka promotion akaduza grade. Hari bimwe byagiye birabaho biratubabaza, nka twe twavuye mu migwi rwana aho usanga hari umusirikare umwe mwarakuranye, mwarakoranye ibikorwa, mwari ku rugero rumwe no munsi basanga pete ya doze ubundi nta doge. Byarabayeho mapete y'abantu b'abakoroneli ugasanga abantu babanye n'umuntu yaje inyuma yawe, gusanga mu ishyamba inyuma yawe uno munsi ari generale ubundi akiri koroneli. Ibyo biva ko ni impamvu za politike, turashaka guhe batuvugira hano cyane ariko ababizi barabizi, ariko ni impamvu za politike. Umwe akaronka iryo grade ubundi ntarironke. Ikijyanye n'ibiture kindi, hari giturire hari ibibazo dufise mu gisirikare bijanye na misiyo, aho usanga umusirikare umwajanye muri batayo imwe ya misome mu bibazo bya kugarura amahoro muri Somalia, wewe ukamara imyaka itatu ine wicaye mu gihugu, wewe ukabona avuye muri misiyo kandi nk'ikibazo bibiri bitatu nawe utarasubirayo. Ibyo biva ku mafaranga, aho umusirikare asohora inoti y'umuriyoni agatanga hanyuma agaheza akanwikwa muri ya misiyo batitayeho ubushobozi bwe n'ubumenyi. Ibibazo by'amoko bihari, turazi ko abantu bagenda bavuga ngo bakunda abahutu ngo bagomba gushimbira abahutu, n'abasirikare bari mu gisirikare b'abahutu nabone ibyo bintu birafatirwa ku mwanya umwe. Kuko bene usanga nimba umusirikare ibi service zirimo murabona yuko nk'uko ibibazo bya politiki byagiye biraho no mu gisirikare byarabayeho, ugasanga umusirikare kugira ngo arunke muri iyo misiyo ategeza gutanga iturire. Tubwire abasirikare bene wacu rero ko ibyo kubesha ngo bakunda abahutu cyangwa bakunda abana bariya sibyo, kuko n'abasirikare turi kumwe nabo twavanye mu ishyamba mu kujya muri misiyo batanga amafaranga. Ayo mafaranga ubujya atangwa dushaka dukebwe n'abasirikare bene wacu, abantu tujejwe amabanga iyo yisununuye muri kino gisirikare. Twibuke yuko turi bene mugabo umwe, gutora amafaranga ngo ubunuriya ubundi ukamwima iyo misiyo ni ukuvuga ngo ibyo bibyica ka kazi ku buryo turungitse umuntu kubera igiturire mugari tumurungitse muri misiyo kubera ubushobozi bwiwe n'ubumenyi. Ibyo bintu rero mu gisirikare birahari, sagaseseshwa rumuri n'abaha turi kumwe hano barabizi. Ugasanga umusirikare yikurikirana inshuro zitatu muri misiyo kubera yatangaye wa miliyoni wa miliyoni ubona akakuma ngaho kubera y'amafaranga atayatanze.
Abasirikare bamenyesha kandi ko izo ngeso zo gutangisha ibiturire zihagarariwe na bamwe mu bategetsi ba gisirikare, na cyane cyane igisata kijejwe abakozi bita Jean bagiraho basaba umukuru w'ibiro by'igihugu bya gisirikare guhagarika iyo ngendo. N'ubunyene dutega amatwi umwe mu ntwazangabo yaduhaye amakuru.
Ibi bintu iyo turiko turabivuga si kuvuga ngo tuba tumena amabanga y'akazi, tuba dukeneye abasirikare bene wacu n'abarundi n'inshuti z'abasirikare bamenye ibibazo bihari. Ibyo biturire biratangwa bitangwa muri serivisi ya mbere cyo bita JN. Ayo mafaranga akakira abantu bajya gukora intonde, izo ntonde z'abasirikare bajya mu kugarura amahoro mu bindi bihugu muri Somalia na za Centre Afrique n'ahandi. Abo bantu batora ayo mafaranga barazwi, uretse ko batuma bakagira abakomisiyoneri b'abasirikare bato bamwe bamwe mu batse babo n'abandi bato bato bagira bizigirwa, ariko abo basirikare barahari muri serivisi ya JN batoza ayo mafaranga abo bakora izo ntonde. Ayo mafaranga nibo bayatora bakayatoza. Tuvuze yuko no ku rwego rwo hejuru mu gisirikare babifise uruhara, ntitwaba twibeshe kuko iservisi ya JE ni urwego ruhambaye rujejwe abakozi, rujejwe abantu, ni serivisi di personnel nk'uko babikunda kubivuga mu zindi nzego z'igisivile. Rero tuvuze ko abategetsi bamwe bamwe mu gisirikare bafise ukuboko ntitwaba twibeshe kuko turazi ko n'abate bamwe bamwe mu bategetsi bari hejuru y'urwo rwego rwa je bari mu rwego rwa leta majoro hejuru babifise mu ruhara nabo batanga ari abakomisiyoneri babo bantu bazana ayo mafaranga. Rero ni kuvuga yuko ibyo bintu birazi mu gisirikare, nicyo bituma dusaba ko nyakubahwa generale chef de ta major generale yohagarara agabuza ibyo bikorwa, akabuza iyo ngeso mbi iri muri bamwe bamwe muri mu bashefu bene wacu umusirikare akagenda muri misho kubera bikwiriye kubera bishoboye kandi kubera hageze mu bisanzwe mu gisirikare ibintu ntibyoroha ugutwara bagutwara uguhiteka baguhitegeko ukuntu bisanzwe bitunganije iyo ikambi igezweho mu kurungika abasirikare murabona kandi yonyine ntibikwiye ngo ikwire batari yose igenda harabaho kongereza abasirikare bava mu marejo atandukanye nuko amakambi akuramo n'amarejo ya gisirikare akuramo abo basirikare baza bongerezwa nibo baza rero batanze mwayo mafaranga kuko mu iyo kambi yagezweho ntibaba bazwi bakaza batanze batanga ayo mafaranga rero bagaheza bakibarungikwa muri bamwe baza kugira ngo baze gukwiza igitigiri basobore gutwara ibatayo ikwije abasirikare rero uvuze uti umukuru w'ikambi ya gisirikare nta jambo afise aho muri ico gihe no kubwira ijambo rimwe hagukebura yuko nimba wewe uri umukuru wa unité ukabona umusirikare avuye mu biro bikuru bya gisirikare arungitswe aje kuri liste arungitswe n'ujejwe ico gisata ca GE nta ruhusha wose uvuga ngo uwo musirikare bamwase akuzanye ico bita feye dorote hanyuma uheze ukamwakira ukamushyira mu bandi akagenda
kwa sabde ibiro bikuru bya gisirikare n'ubushikanganje bwo kwivuna abanzi no kwitaho abahoze ku rugamba kugira icyo bashikirije kuri iyo myidogo y'abasirikare ariko ntibashatse kugira icyo bivuze ko n'ubu tukaba tukibarindiye ibifungurwa bigenewe abana biga mu mashuri y'ishingiro mu makomine ya Busoni Bwambarangwe na Bugabira ni mu ntara ya Kirundo bisigaye bihabwa imbonera kureza umugambwe uri ku butegetsi zigishwa imyimenyerezo ya gisirikare umuyobozi wese w'ishuri y'ishingiro muri ayo makomine akubitirwa gutanga izo mfungurwa reka inkuru tuyibaze Jean Pierre nifashije
kuvaho ugwaruka gw'imbonera kure rutanguriye imyimenyerezo ya gisirikare imfungurwa zifungura zitozwa n'abayobozi b'amashuri shingiro aho imfungurwa zigenewe abana zica zigabanirizwa imbonera kure uyu munyagihugu avuga ko byatanguye kuva kera
bijyanye n'imifungurwa bafungura abagira bitera atwara ama ecole fondamentale nibo bajeje gukura ku byo basanzwe bagaburira abana ku mashuri birungikwa n'ishyirahamwe hanyuma bagaheza bakabafuronisha umuceri ibiharage hamwe n'amakoto irikoresha mu kugaburira abana
abo bayobozi b'amashuri shingiro basanzwe bari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bategekwa gutanga izo mfungurwa na bamwe mu mbonerakure zisanzwe zigisha iyo myimenyerezo ya gisirikare muri komine ya Busoni arasanzwe habera iyo myimenyerezo
iza kuyisanga rero muri komine Busoni n'imbonerakure yitwa Saidi hakabaho n'iyindi mbonerakure yitwa Kadadi isanzwe igendanira umukomiseri w'umusivire umugambwe CNDD-FDD yitwa Mufuni izo nizo mbonerakure zikomeye cyane zo zigejwe kubereka aho baca no gutunganya ibikorwa
abanyagihugu bo muri zone Gatare begereye ishyamba cimeza rya Murehe ahabera iyo myimenyerezo bavuga ko batekewe n'ubwoba basaba abajejwe intwaro guhagarika uko kugaburira imbonerakure imfungurwa zigenewe abana no guhagarika iyo myimenyerezo kwa Muronde Musana wa komine Busoni Marie Claudine Hashazinga telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba
Jafyene fashije ara kenoye ikiganiro no muri Burundi tumira mate ture dutandukira igisata cy'umutekano
Humura Burundi
umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi urabangamiwe cyane mu kiringo cy'ukwezi kumwe gusa abamenyesha makuru batatu barakuwaguwe bazira umwuga wabo eka n'abanyagihugu batanga makuru muri kino gihe ntiborohewe abadakubitswe batabwa mu mvuto reka inkuru tuyibaze Innocent Valentin singira nkabo
akarorero ka hafi na kumumenyesha makuru w'ikinyamakuru iwacu akorera mu ntara ya Gitega yitwa Desire Sindihebura uyu mumenyesha makuru ku munsi wa gatandatu heze imbonera kurezo mutumba gisuru wa komine Giheta zirongowe n'umuforoma yitwa Kubwimana Valentin zamusanze mu kabare ko muri iyo komine ziramukubita amakuru ava mu Giheta avuga ko izo mbonera kureza mukubise zimuhorako atanga amakuru bita ko ari mabi ku ikomine ya Giheta kandi ko adakunda ikomine avukamo ayo makuru nyene akavuga ko izo mbonera kureza zimaze kumuboreza igufa zace zimwaka itelefone ziwe zibiri ngendanwa n'amafaranga ibihumbi 70 Desire sindi hebura yaciye aja kwivuza kwivuriro mutagatifu Yozefu ryo mugiheta uyo mumenyesha makuru naho yagiye kwitwara kutwara ikirindiro cyo gipolisi mugiheta n'ubu ntanyisho araronka mu kiringo kitarengu kwezi umumenyesha makuru w'iradio yigenga isanganiro Jean-Claude Nshimirimana yarahamagawe kwigenekerezo ryandwi ruhuma na buramatari wa Ruyigi amutegeka kudasubira kuvuga amakuru yerekeye intara ya Ruyigi ngo abirenze ko naho akurikiranwe ko atera umudurumbanyo hanyuma gafungwa amezi 12 imbere yaho umumenyesha makuru yari yacishije ku radio inkuru ivuga ingene abigisha n'abayobozi bo mu Ruyigi badashigikiye gutanga intererano yiyongera ku yindi y'amatora yo mu mwaka w'2020 mu Burundi muri yo ntara nyene igenekerezo rya 2021 ruhuma uno mwaka umumenyesha makuru w'itororokanirizo rya makuru ABP Eric Manirambona yararengukishijwe na buramatari w'intara ya Ruyigi Hassan Abdalla kubera ko yakoze inkuru yerekeye iyandikwa ry'abana bavuka yari ryatevye mu karere ko mu Kumoso eka n'abanyagihugu batanga makuru ntiborohewe abadakubiswe batabwa mu mvuto igenekerezo rya 2024 ruhuma Albert Ndaruzaniye umuyobozi ajejwe igisata cy'ubuhinga ku ishure ETB ubanza ari kumwe n'uyundi musore wo muri komine Musigati barahagaritswe n'igipolisi bahogwa ko batanze amakuru ku radio Ijwi rya Amerika.
Ino savanate singira nkabo arakenuye urunani rw'abamenyesha makuru mu Burundi beje rahagaritswe umutima niko bagubwa nitosezwa ariko rikorerwa abamenyesha makuru bakiri ku butaka bw'u Burundi. Alexandre Niyunge ko arongoye ibeje asaba akwako gatotezo ko hagarara agakebura ahani n'abamenyesha makuru bakiri mu Burundi kwiyubara ngo uhigihugu cy'u Burundi gisigaye kimeze nk'ishamba ry'ibikoko akaruta kandi kakamira tumutege yomi.
Murunani rw'abamenyesha makuru mu Burundi kura babashwe cyane rwose itotezwa ry'abamenyesha makuru muri kino gihe nuvuga mbere ko muri ino minsi hoho amazi yarenze inkombe aho abamenyesha makuru basigaye bakubitwa abamenyesha makuru w'ikinyamakuru iwacu yafashwe n'imbonerakure agakubitwa agatotezwa n'ibintu bibabaje cyane rwose n'ibintu bibabaje kandi mugabo n'ibintu turazi biriko biraba mu Burundi bitatangaje kuko nta kindi kirigo kirakorwa atari gutoteza uwo wese yuba ariko agerageza gukora umwuga wiwe birababaje rero rwose kubona ibyo bintu biriko birashika mbere umuntu akabonye n'akagiyeho gusubira gutera akamo kwiza ibintu vyohagarara kuko nta kindi vyerekana ko kuko atari uko igihugu kiriko kigwa mu manga ivyumvikana ingene umumenyesha makuru ashobora guhagarika agakubitwa n'abantu ataca ariko arazira atari umwuga wiwe ivyo rero ni kuri sinzi biragoye sinzi ko novuga ngo icyo umuntu yosaba kuko biragoye nta nzego zihari mu Burundi zosabwa gutunganiriza abantu icyo umuntu yobwira ni uko twosaba bagenzi bacu bakiri ngaho mu Burundi yuko baraba aho bagendera nta kundi kuko nta wugendana n'umugenza ibintu bigoye cyane rwose nta kindi umuntu yovuga atari kuba yafata mu mugongo muri izi ngorane barimo bigoye gukora umwuga muri kino gihe uri mu Burundi mu gihe uba uri kugenzwa utotezwa n'abo bantu abaribo
kuva indyane za politiki zazutse mu Burundi mwaka w'2015 abamenyesha makuru barenga ijana baromotse barahunga igihugu abakiri mu gihugu nabo baguma baburabuzwa mu kurangura uwo mwuga wabo kumenyesha amakuru. Amakuru twateguriye tuyabandanize mu gisata cy'umutekano umunyamabanga w'umugambwe Sende David ku mutumba mutoyi ni mukomine bugenda na intara ya Gitega yarayicwa arashwe mu ijoro ryakeye. Amakuru dukura mu mutoyi akanemezwa na mutante ya komine bugenda na avuga ko Evariste Ngenzi yarashwe n'abasirikare babiri mu gihe yari kumwe n'abagenzi mu bunywero bariko bivuna akanyota. Yamara abasirikare bagize ico caha bavuga ko bariko bagerageza kwivuna. Reka inkuru tuyibaze Emmanuel Niyunge ko
amakuru atangwa n'abanyagihugu
kumutumba mutoyi muri komine Bugendana y'intara ya Gitega avuga ko Evariste Ngenzi umunyamabanga w'umugambwe SNDD-FDD kuri uwo mutumba yishwe n'igihe cy'isaha 6 z'ijoro ryo kuri uyu w'Imana. Ayo makuru atangwa n'abanyagihugu akanemezwa na musitanteri wa komine Bugendana avuga ko uyu munywanyi wa SNDD-FDD akaba no mugwaruka kw'imbonera kure ngo yari kumwe n'abagenzi we mu bunywero bariko bivuna kanyota aho kumutoyi. Ni mu gihe ngo bari biriwe gushyigikira bene wabo muri komine Gihogazi y'intara ya Karuzi aho bari baramutse binjira ingoro nshasha y'umugambwe bakiri ngaho muri ubwo bunywero. Nk'uko ayo makuru abandanya bivuga, uho baharaje umusirikare yambaye umwambaro usanzwe baca batangura gushwana nabo banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi. Abanyagihugu bo ngaho kumutoyi bakavuga ko uyo Ngenzi yari afise inkoho. Izo mbonera kure zatuka uwo musirikare zimubwira ko atajambo bagifise. Ku bw'ayo makuru nyene Kapohare Chef Jonas uw'imbabazi ngo yaciye amanuka ku kirindiro ahasanzwe akorera acaza azananye n'ubutwari icyo kirindiro. Bamaze gushika ahari hateramiye Evariste Ngenzi na bagenzi we ngo baba barabategetse kuryama hasi abandi nabo baravyanka. Evariste Ngenzi ngo yoba yarameze nk'usohoka hanze hari nako gucaraswa amasasu 15 aca yitaba Imana nk'uko byemezwa na Beatrice Bukuru arongoye komine Bugendana. Uyo Evariste Ngenzi nk'uko abanyagihugu bo ngaho kuri uyo mutumba babivuga yagendana inkoho yo mu bwoko bwa Kalashnikov ku mugaragaro atera ubwoba abanyagihugu. Abanyagihugu mbere bakavuga ko abasirikare bamurashe bamwitanga mu gihe nawe ngo yagomba kubica. Lieutenant Colonel Ndenza ko arongoye brigade ya 210 ari kumwe na Major Manirakiza ajeje gutunganya ibikorwa muri batayo ya 212 bazindukiye aho kumutoyi kuraba ibyaranye bihabaye. Bene kwagirizwa icaha aribo Adjudant Janvier Ndabahagamye batazira Kabira nimero matricule 43333 hamwe na Kapohare Chef Jonas Uwimbabazi matricule 46222 bakaba baza bamaze guhagarikwa ku mvuzo z'amatohoza. Abasirikare bose uko ari babiri bahoze mu gisirikare cya kera bakaba bakorera mu ikamyo ya 212 y'abakomando isanzwe ikorera aho mu ntara ya Gitega.
Emmanuel Niyunge ko arakenuye hakurya ya Rubobo naho mu ntara ya Karuze umupolisi umwe yarayishwe arashwe na mugenzi we ku mugwa mukuru wa komine Buhiga ni mu ntara ya Karuze hari nk'igihe cy'isaha imwe y'ijoro ribura. Ayo masasu atari make akaba yariko yumvikana ku mugwa mukuru wa komine Buhiga. Makuru dukura ikaruza kamenyesha ko uyu mupolisi azwi ku izina rya Masabire yarashe amasasu menshi ari mu nzu abajejwe umutekano bagenzi we bariko bagerageza kumufata niwo bita kiririsi asanga acungera ubuzima bwa komiseri arahungwa igipolisi mu ntara ya Karuzi yaraswa amasasu 6 mu nyuma acacikanira kwa muganga. Uwo mupolisi Masabire akaba yavuye afatwa ubu akaba ari mu minwe y'igipolisi mu ntara ya Karuzi. Abantu bane bakomeretse mu ijoro ryakeye ryo kuri Uwimana yivuye kuri grenade yatewe n'abantu bataramenyekana ni kuri station Kobiri ku ibara rya 15 muri zone Cibitoke ya komine Ntahangwa ni mu gisagara cya Bujumbura. Umuntu umwe akaba amaze guhagarikwa ku mvo z'amatohoza. Abanyagihugu bo muri zone Cibitoke bagatajira umutekano kurushizaho kucungera. Reka inkuru tuyibaze Marie Ange Irakoze.
Amakuru dukura mu Cibitoki atumenyesha ko hari gihe cy'isaha 3:30 z'ijoro aho baza bumva grenade iturika hafi ya station Kobil. Ababanyi baho kuri station ku ibarabara rya 15 baravuga ko atawahasize ubuzima ariko warasanzwe atanga igitoro bita pompiste aho kuri station niwe yakomeretse cyane akaba ari mu bitaro.
Ni grenade batiye icyo mu ijoro ari saa 3:30 abantu kugeza n'uwashya avuga yuko bamwe bavuga ngo umuntu yitegwe ari muri pompiste abandi nabo ngo yagiye yiruka n'amaguru ariko ubwo biracyari isuku nyine kuri ari mu cyo mbona bati bagumbagara nyine bakuba yiruka bagiye abapolisi babashitse ari bese n'abasirikare barakubita abantu muri cyo
Igipolisi cyazinze kuri uwa mbere gisaka muri iyo quartier hakaba hafashwa abantu batari bake ndetse muri bo hakaba hari n'abaciye bafungirwa mu gashoka komine aho mu Cibitoki ku mvo z'amatohoza. Abanyagihugu bawo mu Cibitoki bavuga ko bari bamaze iminsi mu mutekano ntangere aho bagiriye ko basaba ko abasanzwe bacungera umutekano borikanura ngo ntihagire ubaca mu ryahumye.
Marie Ange Irakoze arakenuye abantu munani n'ubuganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bagandaguwe bishwe muna zitandu kanyezo Burundi muri yendwe tuwala yezo sozere muna bishwe batatu batu wali vizika mugahinga abandi batanu uburyo bishwe mubu kabutarasho wa kumenyekana eki ngurutu ibaze Emmanuel Ndayishimi.
Mu gihugu hagati hari umwana yatowe ari kiziga ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2024 hafi ya hari site yabateshejwe zabo iri Kigoma muri komine Buhiga mu ntara ya Karuzi abishwe uwo mwana bakaba batamenyekanye. Tukiri mu gihugu hagati umukenyezi yitwa Noela Maniragumije w'imyaka 40 yarishwe kubiswa mahiri n'umugabo wiwe ku mutumba Ruhande muri komine Gishubi mu ntara ya Gitega amatatu yo mu muryango akaba ariyo ntandaro y'ugo rupfu uwo mugabo akaba ari mu minwe y'igipolisi. Uraru kubigi hugu haru mugore yishu numugabo wiwe kumutumba Rutegana muri komine Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo amatatu yo mu muryango akabariyo ntandaro y'ugo rupfu uwo mugabo akabari mu minwe y'igipolisi. Tukiraho nyene mu buraru kubigi hugu uwitwa Vital naho mvukiye yarishwe n'abanyagihugu kumutumba Kiremera zone Gakere muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi abanyagihugu bamwagiriza ubusuma mu burengero bw'igihugu kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 20 umugabo umugore barishwe batewe grenade ku mutumba Muhenga muri komine n'intara ya Bubanza umwe mu bana babo akaba yarafashwe ku mvuzo z'amatohoza. Mu bumanuko bw'igihugu naho hari umukenyezi yishwe atewe grenade ku mutumba Murambi muri komine n'intara ya Makamba abakoze ubwo bubisha bakaba batamenyekanye. Hari kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 19 nayo mu burengero bushira uburaruko bw'igihugu hari kiziga 10 atashoboye kumenyekana chatowe ku mutumba Mirudi muri komine Bukina Nyana ntara ya Cibitoke hari kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 19.
Emmanuel Ndayishimiye arakenuye tumira mate tubandanye n'amakuru twabateguriye
humura Burundi.
Aya makuru tubandanye mu gisata cya politike haravuga inama izohuza abegwa n'ikibazo cy'abarundi zobera Helen's Key mu gihugu cya Finland mu kwezi kwa gatatu buca gutangura. Amakuru dukura mu banyepolitike bamwe bamwe amenyesha ko iyo nama yitwa ko ari ya nyuma izosozera ibiganiro muri ayo matatu y'abarundi ikazonahuza abanyepolitike batavuga rumwe na leta ya Petero Nkurunziza. Abaserukira leta n'intumwa z'umufasha w'umuhuza mu matati y'u Burundi bamwe muri abanyepolitike bavuga ko n'urupapuro rw'inzira rutegekanywa n'umufasha w'umuhuza mu matati y'abarundi bakabona ko harimo amahinyu na cyane cyane ko ibibazo byatumye abarundi bicwa abandi bakangazwa bitategekanijwe ku rutonde rw'izokwigwa. Reka inkuru tuyibaze RMS nibandetse
kugazana n'iminani mu kumugambwe RDB ngo mu rugo rupapuro rw'inzira rw'umufasha n'umuhuza mu matati y'abarundi rutegura iyo nama yimije kubera Helsinki muri Finland ku bibazo byose byatumye abarundi isinzi bicwa abandi bakangazwa ntibyashizwe ku rutonde. Abafasha matati y'abarundi bashimikiye cyane cyane ku itegurwa ry'amatora yo mu mwaka 2020 nkuko je minani arwo mugambwe RDB abivuga.
Urumva ko atamakimwe bashaka kuvuga ku mugambwe wa Petero Nkurunziza wo kuzima anganya Burundi ntwaro ya demokarasi mu Burundi abicishije mu guhamba amasezerano ya Arusha ahejeje kwemeza ibyo nchingiro rishasha. Umva ko tanakinye bavuga ku mavi avandi n'ibyamuza makungu Petero Nkurunziza amaze imyaka 3 ari karakora. Umva ko tanakinye bavuga ku kiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza n'amabi yose cyazanye. Urumva ko ikibaranje ishinga ari gukora ibishoboka byose kugira ngo abanyepolitiki bari hanze y'igihugu n'abanyepolitiki bari mu gihugu hagati bavugana umwe na leta n'abatavugana umwe nayo bumvikana ku kundi bategurira hamwe amatora y'ibihumbi 2020.
Jeremy Minanda ati mu byatumye abarundi bavira hasi rimwe kwari gukingira no kubahiriza ibyo shingiro n'amasezerano ya Arusha rikomoka ko zinavyo akari ka Afrika ubuseruko kagasana kabirenza ko uruhugu amazi
twahagurutse tujya mu mabarabara kubera nka ko intwaro rusange mu Burundi zimangana kubera ko nka ko amasezerano y'Arusha mu Burundi azimangana kuko niyo yatumye abarundi basubira kuronka agahengwe. Urumva karere ko ataco kabivuga ko
kubwo mukuru mugambwe RDB ngo abarundi naco bo kwitega mu biri mu rwo papuro rw'inzira rwashizwe abona n'umuhuza nabo bafadikanije kurondera umuti ku bibazo bizingamitse igihugu cy'u Burundi.
Muri dusange rero nta kintu na kimwe abarundi bo kwitega mwibi bintu Benjamin Mkapa n'umuhuza yowe Museveni bariko barafuruguta kuko urumve ico bigamije ni ugutera gace mu kumwe Petero Nkurunziza yibandanirize n'umugambi wo guhindura ubwizwa nshingiro ahamba amasezerano y'Arusha yibandanirize n'umugambi wo kwigira umukuru w'igihugu ubuzima bwiwe bwose
muriyo nama itekanijwe kubera i Helsinki muri Finland akazotumirwa abanyepolitiki batavuga rumwe na leta ya Nkurunziza intumwa z'iyo leta n'intumwa z'umufasha w'umuhuza Matati y'Abarundi
RMS nibandetse arakenu yetu kiri mu gisata ca politiki akarere ka Afrika y'ubuseruko ngo karayikagaragaje ko katararushinga n'ibihumbi n'ibihumbagiza by'Abarundi batayizabo hamwe nabirwa baraganda kugwa mu Burundi bivugwa n'umuhari w'abakenyezi n'abigeme barana amahoro n'umutekano mu Burundi ni nyuma ya ibigo bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko bifata ingingo y'ukongera ikiringo umufasha w'umuhuza William Benjamin Mkapa nk'umuhuza Matati y'Abarundi mukamo uyu muhari wateye kuri uyu wa mbere bitiri wa mbere wirabura basaba Abarundi gufatana mu nda bakarwanya intwaro ya Petero Nkurunziza kuko biteye butebuke ngo burira bugateya bugaca tutege yompe umwe muri abo bakenyezi
kimwe mu byo inama yashyizeko nuko umwunganizi w'umuhuza mu Matati y'Abarundi ari Benjamin Mkapa yongewe ikiringo muri ayo mabanga mu gihe twabonye ko imyaka amaze ahuza Abarundi atamwimbu yashyizeko ikibazo cy'impunzi ibihumbi amajana n'ubu ziguma ziyongera kaka mu gace umutima k'abatabariza ababo babuzwe irengero y'amatohoza yerekana ububisha bw'ubutegetsi bw'ibujumbura kakagagazo ka Petero Nkurunziza ko guhindura ibyirizwa shingiro ibyo byose abarongoye ibihugu by'akarere bahisemo kubirenza ko uruhu rw'amazi ni nkaho babwiye Abarundi bati genda mwibe ko uko bigenda kose Abarundi ntidukwiye kurera amaboko ahubwo duhindura ingendo abacu bapfuye bagiye inzima yongo abakorewe ibyamfura mbi abari mu mabohero abatayizabo abo bose batume tugira inkome zisha kandi nta nkeka bitewe bitebuke neza izotinda amakuru twumva hirya no hino atwereka ko abigize bakananira abagabo batinda bakeguka nakarengo ntangura idahita
Mugisata cy'ubutungane naho isomwa ry'urubanza rwaciriwe abakozi b'ishyirahamwe Parseme byungurujwe kuwa 12 Ntwarante uyu mwaka imvuno nuko umwe mubashashe ngo yoba yararwaye inama yo gufata ingingo ibirasibye ibyavuye mu rubanza bikaba byari byitezwe kuva ku igenekezo rya kabiri huma uyu mwaka isango ryari ryatanzwe mu ntari cese yashashe kuwa 16 nzero uyu mwaka urongoye Parseme Faustin Kumana amenyesha ko batangajwe n'iyo ngingo ngo kuko ribaye irigira kabiri urubanza wigizwa imbere kumvo zidafashe Faustin Kumana asaba ko igenekezo rya 12 Ntwarante yoba nabanduka akani zera ko hukwisungwa amategeko mu gufata ingingo amakuru twateguriye tubandanze mu gisata cy'impunzi abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania batewe umutima uhagaze n'ijambo riheruka gushikirizwa n'umukuru w'ico gihugu John Pombe Magufuli kubwizo mpunzi ziriko zihanahana ku matelefone ubwo butumwa Perezida Magufuli asaba impunzi kwihutira gutahuka mu Burundi akanagabisha amashyirahamwe afashe impunzi we yita ko ahubwo aho gufasha impunzi yifasha yonyine Magufuli rero avuga ko agiye guhigura nabe nayo mashiramwe reka inkuru tuyibaze unezimu dushimagize
iryo jambo ry'umukuru w'igihugu cya Tanzania riteye umutima uhagaze impunzi z'abarundi mu makambi yose y'ico gihugu yarishikirije ihagaze mu ntara ya Kigoma Perezida John Pombe Magufuli akaba yavuze ko ico gihugu ciwe kiruhijwe no kwamacakira impunzi z'abarundi
Ariko ikintu cyose kigira intango n'iherezo. Ntibishoboka ko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na 91 tuguma twakira impunzi. Rimwe na rimwe mbere tugasanga twakiriye abantu atabibazo bafise iwabo.
Umukuru w'igihugu Magufuli akaba yavuze kandi ko abita impunzi y'Abarundi muri kino gihe ari abadandaza.
Jana nimefika Manyoku pale. Nimekutana na ndugu zangu Warundi wengi tu wamebeba magodoro wanaenda kule.
Ejo bundi natiye haji manyovu nahuye n'abarundi benshi bikoreye amamatera none niba bashobora kugikasuru bakagura amamatera bakagura ibikoresho byinshi nk'uburengeti amasafuriya n'ibindi ugatwara Burundi ejo uzogaruka witwe impunzi uhunze uyu munsi ugakora urudandazwa ejo ugasubira iwanyu mu gitondo ukaba umudandaza ku mugoroba ukaba impunzi ukihwereza haheze igihe ugasura ku umudandaza aha ucubona ko harimo amanyanga
Perezida wa Tanzania akaba yagiriza amashyirahamwe amafashe impunzi kari yakwega kwega abo barundi bahunga ku nyungu zayo gusa
na mchezo mwingine unafanywa na baadhi ya mashirika
Rimwe na rimwe ni umukino wamwe mu mashyirahamwe agenda akabwira abantu ngo hariya jeyo muzoro nk'ibihumbi 20 ku kwezi no ku muntu bobo baba bariko bidandariza bironderera n'ubuzi none ibyo bihumbi 20 nibo bibahera iwabo banababwira ko bamaze kwita impunzi bazobatwara i Buraya yemwe hari utifuza kujya i Buraya abo barundi baca bahunga ku bwinshi
umukuru w'igihugu cya Tanzania akabagabisha ayo mashyirahamwe
na niyaombe ayo mashirika ambayo yamekuwa yakiwahubiri wakimbizi kuja huku
Tusabe ayo mashira hamwe aja gusaba barundi ngo bahungire ino singombye kuyavuga mu mazina yonye nari hi. Kuko yirondera akazi ko gusaba ifashanyo biva hanze bitwaje gufasha impunzi ariko kuri nuko bifasha bonyine bavavanuye n'urwo rutino. Bareke guhamagarira impunzi mu gihugu cyacu. Uzafatwa uwo ari we wese wishira hamwe muza makungu ahamagarira abantu guhungira iwacu mu gihe bo ubwabo batifuza kuba impunzi ariko bakaza kwegeramwo tuzoyasezerera.
Prezida John Pombe Magufuli anagira ko asaba Barundi kwihutira guhunguka.
Ndasabye Barundi inshuti zanje nkuko Perezida Nkurunziza yabibasabye ngira Imana n'umuserikizi mutoya w'u Burundi araha natwe n'u Burundi tukaba dufite ubucuti bukomeye. Barundi inshuti zacu namaze guhamagarirwa gutaha mutangure kwitegura. Ntitubirukanye ariko mutangure kwitegurira gutaha. Ntushobora kuba impunzi wanyu hari amahoro.
Tukaba twamenye ko iryo jambo riteye umutima uhagaze impunzi z'Abarundi bari Tanzania. Ko John Pombe Magufuli umukuru w'icyo gihugu yarishikirije hagati mu kwezi k'umunani mu rugendo yari yagiriye mu ntara ya Kigoma.
Onezimi dushimagize arakenuye abanyeshure b'Abarundi bahungiye mu ikambi Nyarugusuni mu gihugu cya Tanzania basubiye kwiga kuri uyu wa mbere. Hari haheze indwi zibiri barahagaritse ibyigwa biturutse ku mpapuro z'umutsindo z'amagendo baronkejwe. Ujejwe iby'indero muri iyo kambi akaba yemerera abanyeshure ko agiye gukemura icyo kibazo. Reka inkuru tuyibaze na Deji Rakoze.
Abo banyeshuri bo mu ikambi impunzi Nyarugusu bemeye gusubira ku ishuri inyuma yaho ujejwe iby'indero muri iyo kambi yemereye ababyeyi n'abanyeshuri mu nama yabaye ku munsi wa gatatu w'indwi iheze ko agiye kurondera uburyo bwo kubaronsa impapuro z'umutsindo zemewe n'amategeko. Bivugwa n'umwe mu babyeyi bari muri iyo kambi y'impunzi. Ariko rero kubw'abo babyeyi icyo kibazo kidakemuwe muri icyo kiringo bahawe abo banyeshuri bazoca basubira guhagarika ibyigwa. Tubibutse ko ku mashuri abiri yisumbuye yige ko abo Barundi ari mu ikambi Nyarugusu abanyeshuri bahagaritse ibyigwa indwi zibiri biturutse ku mpapuro z'umutsindo bahawe imyaka ibiri bavuga ko ari za magendo.
Na Deji Rakoze arakenuye ntunganye n'amakuru twateguriye aciye arangirira. Shimire mwese mwarimu yateze yombi. Shimire bagenzanje mu Rwanda rwa RPA kuko kumenyesha amakuru bayateguye kandi bakayabashikiriza. Ndabibutse ko mwariko muyashikirizwa na Jean Bonfils Niyongere fatikanije na Fabrice ndi mu rukundo mu buhinga bw'ibyuma. Twese hamwe tuti murarana urweze mu byanyu no mu banyu ku bari mu Burundi mu mahanga ya kure no mu bihugu duhana imbibi.
Cari kiganiro humura Burundi mushikirizwa n'abamenyesha makuru ba Radio Public Africaine
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini.
Ni kiganiro gihuza Abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.